Andanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jordiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Yamaze gusohoka ariko bishobora gusubirwa tuzagira turebe ukuntu tudakora undi mushinga wari bivugurura tukorane n'abandi badepite bose.
Uyu ni umushinga amateka Frank Habineza anaramutswa umugambwe Green Party mu gihugu cy'u Rwanda ahavuga yuko umugambwe wiwe uzokora ibishoboka byose kugira ngo itegeko ritangisha amatagisi abanyarwanda bafise ubutaka butandukanye rivanweho nubwo ryemejwe. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Akuno banza nkabwira muri make ko Amerika yatangaje ibindi bihano ku mashirahamwe y'Uburusiya na Ukraine yagize uruhara ku ngingo yafashwe n'Uburusiya mu kwigurira intara ya Crimea mu gihugu kibanyi ca Ukraine ni mu kwigarura muri antunga su kwigurira. Leta ya Trump yatangaje ivyo bihano ejo kwa kane imbere yuko Perezida Donald Trump afata urugendo ruzo mushikana i Paris ahwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bazoba bari ku munsi w'Imana kwibuka imyaka ijana irumanye habaye intambara ya mbere y'isi yose. Ivyo bihano vyafatiwe abanye Ukraine bane hamwe n'amashirahamwe icenda yo muri Ukraine n'Uburusiya. Leta ya Amerika igasigura ko ivyo bihano ari ukwibutsa ko abo bose bashinga imitahe canke bafitaniye ubucuti mu vy'ubutunzi n'abakorera mu ntara ya Crimea batazokwihanganirwa kandi bazofatirwa ibihano n'abategetsi ba Amerika hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Abakuri imyerekano barakoranye mu gisagara ca Leta Zumwe za Amerika mu bisagara bitandukanye vya Leta Zumwe za Amerika kuva i New York gushika muri California mu ntumbero yo kugabisha ibiro vy'umukuru w'igihugu White House kutaburizamwo amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwa bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Imirwi y'abaharanira ihinduka canke abaprogressif mu Gifaransa nibo batanguje izo ngendo inyuma yaho Perezida Donald Trump akuriye mu mabanga umushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions ku munsi wa gatatu amusubiriza n'uyahora akora muri ivyo biro vyiwe vy'imfata kibanza. Uwamusubiriye yarerekanye ahagaze ko adashimishwa n'ayo matohoza agamije kumenya nimba abari mu murwi wafasha Trump kwiyamamaza barakoranye n'Uburusiya canke nimba Trump yaravogereye ubutungane. Umwe mu batunganije imyerekano yabereye hanze y'ibiro White House ha Washington DC yavuze ko uwasubiriye Sessions abwirizwa kwanka gukurikirana ayo matohoza kandi Kongere ya Amerika igasabwa gukingira ayo matohoza. Kumugabane wa Afrika naho umenyesha makuru azwi cyane wo mu ntara ya Kameruni ivugamwe ururimi rw'icongereza gushika ubu aracari mu ibohero inyuma yaho ahagarikiwe yagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma yagirizwa kandi no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Amashamwe aharanira gateka k'umwuga wo kumenyesha makuru havuga ko gupfunga umenyesha makuru azwi ku izina rya Mimi Mefo akuri radio Equinox ari ugushaka guhoza ibinyamakuru bishikiriza ubwice bivuga makuru y'ubwicanyi abera muri iyo ntara. Amakuru yashikirijwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri ako karere Muki Edwin Kinzeka yemeza ko ifatwa rya Mefo ribaye mu gihe abategetsi bariko baragenzura iyo ntara barondera abakozi babiri b'ishure bataraboneka inyuma yaho ubu n'abandi banyeshure bashika kuri 79 banyururijwe mu ndwi iheze. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 kuno mugoroba ni metero 19 na 22. Ahandi mutwumva live ni kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije Green Party mu gihugu cy'u Rwanda uvuga yuko utazohesha itegeko rishitoza amatagisi ku butaka muri ico gihugu ritozwa abanyagihugu rivanyweho iryo shaka ribitangaje mu gihe iryo tegeko ryamaze kwemezwa muri igazeti ya leta ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye
Ubwo imitwe ya politiki yiyamamarizaga kwinjira mu nteko ishinga amategeko ishyaka rya Green Party ryakomeje kwizeza abaturage ko mu gihe bariho amahirwe yo kwinjira mu nteko bizabakorera ubuvugizi mu isoro yako ku butaka bwabo bwa gakondo igakurwaho ibintu abaturage bumvaga vuba bakageze naho benshi bavuga ko uwo bazatora ari uzabakuriraho iyo misoro bemeza ko ibaruhije
hari ibintu byera bibangamira nka twirubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu n'ikibazo cyo gusorera amazu nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye
umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ni hari guhinga utuboga ni hari kugira te none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
tukivuza yuko hazanira gakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa
ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko revenue buri munsi teramo baje kutwishyuza ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko nge nta misoro nabona
itegeko ryaje gusinywa n'umukuru w'igihugu ndetse mu mpera z'ukwezi kwa cumi risohoka mu igazeti ya leta kuri bwana Frank Habineza umuyobozi wa Green Party wabashije kwinjira mu nteko ishinga amategeko avuga ko nubwo iri tegeko ryarangije gusohoka azakomeza guharanira ko ryasubirwamo
yamaze gusohoka ariko bishobora gusubirwamo tuzatirebe ukuntu tudakora undi mushinga wari buvugurura dukorane n'abandi badepite bose
muri abantu babiri mu nteko ishinga amategeko gusa Green Party muratekereza ko icyo kintu cyanyu ari cyo gishobora gutanga ku bantu babiri mu bantu mirongo irindwi n'umunani
ngo nubwo turi babiri ariko turi babiri batowe n'igihugu cyose bivuga ngo tuhagarariye abanyarwanda kandi nabo bandi mirongo irindwi n'umunani basigaye nabo batowe n'abanyarwanda bivuga ngo turarebera inyungu z'abanyarwanda muri rusange mu rwanda nta muntu ufite ubutaka bwose ni ubwa leta buri muntu wese arakodesha murakodesha warangiza ugasubiramo ikintu ukodesha bugomba kuba ubwacu niba none waba usoreye ukamusorera ari ubwawe nibura
impinduka zabaye muri iri tegeko zishingiye ko ryazamuye ubukode bwatangwaga ku butaka buva ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 yatangwaga kuri metero kare bugera ku mafaranga ava kuri 0 kugera kuri 300 kuri metero kare nkuko twabisobanuriwe na bwana Karasire Ernest ushinzwe imisoro y'inzego z'ibanze avuga ko mu kuvugurura iri tegeko igipimo cy'umusoro kuri buri nyubako yo guturamo uretse ituwemo na nyirayo cyashyizwe kuri 1% ry'agaciro ku isoko ry'inyubako ariko mu mwaka wa mbere abasoreshwa bazatanga 0.25% umwaka ukurikiyeho batanga 0.50%, umwaka wa gatatu bibe 0.75%, hanyuma umwaka wa kane batangire kwishyura 1%. Inzu nyirayo yatuyemo izasonerwa umusoro ku nyubako, ariko azakomeza atanga umusoro w'ubutaka. Ku nyubako zagenewe ubucuruzi, iki gipimo cyashyizwe kuri 0.5%, nawo uzagerwaho nyuma y'imyaka ine. Naho ku nyubako z'inganda, iz'ubucuruzi buto n'ubuciriritse ndetse n'izindi zisigaye zose, igipimo cy'umusoro kizaguma kuri 0.5%. Mu kugena ibi bipimo, inama njyanama izajya ishingira ku cy'ubutaka bwagenewe urwego rw'iterambere ndetse n'ibindi. Komiseri Ernest Karasire ushinzwe imisoro yiguriye inzego z'ibanze avuga ku makenga abaturage bafite ko aya mafaranga badashobora kuzayabona. We yemeza ko umuturage ufite isambu akoresha adakwiye kuba uri umusoro.
Ufite ubutaka bwera utabukoresha mu by'ukuri ukarebwa no kwishyura imisoro, cyaba ari ikibazo gikomeye. Kuko no muri gahunda zo guhindura iri tegeko, hari kimwe mu mpamvu na leta yabitekereje avuga iti reka turebe uburyo n'abaturage bakoresha ubutaka. Umuntu uzaba ufite ubutaka akaba atabukoresha icyo bwagenewe gukoreshwa. Niba ari ubutaka ufite bugenewe guhinga ukaba utabukoresha mu by'ukuri mu guhinga nk'uko ubufite cyangwa se bwagenewe igishoro mbonera cyerekanye aho hantu, uzajya wishyura umusoro 200% ugereranyije n'abandi icyo bishyura. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo guca intege cyangwa se gufasha abantu bafite ubutaka kubukoresha neza. hari n'abandi bantu bashanga bagura ibibanza ahantu kuko ari mu haga n'umugi barabirunze kugira ngo bazasipekere babone mu mafaranga menshi kera abo nabo uzajya wongera ijana ku ijana ku musoro abandi batanga ariko kuvuga ngo umuntu afite ubutaka gitari icumi zamunaniye kuzibyaza umusaruro abuze n'amafaranga yo kuyitangira umusoro ni ibintu abantu bareba neza ngira ngo wende umusoro n'ujyaho bizatuma abantu wende bagira imbaraga zo kuwukoresha no kubyaza umusaruro
ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko umuturage udafite ubushobozi bwo kwishyura yiyambaza inama njyanama ikaba ari imusonera cyangwa se ikawugabanya abaturage bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe basanzwe bafashwa na leta nibo bonyine basonewe uyu musoro mushya uzatangira gukurikizwa umwaka utaha Asumta Kaboyi ejo rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi harakenuye I Burundi naho amezi atandatu n'imisi itatu birarumanye umunsi kuyundi imirongo ya FM ijo rya Amerika na BBC vyugawe ingingo yo kugara izo FM yayo maradio mpuza makungu igifatwa urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC rwari rwavuze yuko yayo maradio ahanywe mu kiringo c'amezi atandatu atubazo turacari twinshi kuko bataramenyekana ryari ayo ma FM azongera kugurugwa n'igituma atuguruwe rekomenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika I Bujumbura Raymond Zimana yongera twibutse ikibazo ko cari cifashe
abanywanyi n'abakunda kumviriza I radio ijwi ry'Amerika ni radio BBC bazindutse bumviriza ko imirongo y'izo radio yuguruye kugira basubire kumviriza ayo ma radio muza makungu abiri ku mirongo ya FM ariko n'ubiyo mirongo iracugaye ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'ubwego sense Ramadan Karenga yararurongoye yari yashikirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu yabishikirije kuwa kane kwezi kwa gatanu aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura kuwandwi muri uko kwezi nyene uyo yararongoye sense yavuze ko radio BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa janye n'umwuga aca yemeza ku radio ijwi rya Amerika byo ritabanje kugabishwa kuko iyo radio yari yakoze amakosa akomeye abajije kubijanye nitezurirwa givyo bihano Karenga Ramadan yavuga ko inyushi zoboneka inyuma y'ibiganiro cyangwa imibonano y'abagize ugo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo kuko yemeza ko ayo maradiyo yandikiye ugo rwego
kubijanye na Voix d'Amérique natwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa Rusama nebemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko ndabindi byemezo byinshi baba bafise nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tute turaba ukuntu izo ngingo nazo nyine tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana
naho uyo yararongoye ugo rwego igihe rufatira ibihano ibyo bimenyesha makuru yaciye asubirizwa mu mabanga n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyesha makuru kubijanye n'ivyo bihano Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira abaganire ariko ashikiriza ingene bimenyesha makuru byakoze mu mezi atatu aheze no kuvuga ukwezi k'umunani ukw'icyenda n'ukw'icumi Bankumukunzi yarijiye kubijanye n'ibihano byafata ibimenyesha makuru aha yavuga ko ivyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ivyo bimenyesha makuru kugira barabe ko byosubira gukora
Ivyo bihano vyafashwe ntumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe ivyo bihano nivyikubita gashi canke ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko vyosubira gukora
Kuri uyu munsi ibihano vyarangira urwego sense rwemeje ko ruzi iryo sango ariko rukiriko ruraraba ico ruzoshikiriza abamenyesha makuru kubijanye n'irangira ivyo bihano Nestori Bankumukunzi arongoye sense na hatavuga umunsi yavuze ko ugo rwego ruzotunganya ikiganiro kubamenyesha makuru mu minsi ya vuba bamwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku byuma byacu bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirijwe ibimenyesha makuru ibihano byaca bivanwaho mu gihe naho ugwego sense govuga ko ibihano bibandanya kubera iki canke kiriya ikimenyesha makuru kibona ko coba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakenuye kuri iyo nkuru yadutunganirije ku munsi wa gatatu aho ivyo bihano vyabwirizwa kuba vyavanyweho hani Washington DC ku cicaro c'ijwi rya Amerika kuva rero kuwa kabiri gushika no saha twaragerageje kurondera inshuro zitari nke Nestor Bankumukunzi yaramutswa sense kugira ngo tubaze aho ikibazo kigeze ntiyitaba telefone yiwe tumaze kumubura twatangura twatandukiriye ujeje guhanura mu bijanye n'amategeko muri Sente Gabriel Bihumugani nawe tumutoye ku murongo wa telefone atubwira ko atari we ajeje gutanga amakuru muri urwo rwego icegera c'urongoye Sente Heme Divine niyo kwizigirwa ku ruhande rwiwe nawe mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone tumubaza ku kigiye gukurikira yatubwiye ko atovugira ku radio Yugawe majambo yewe yagize ati ndugure twa mugina no bankoze amakosa mvugiye ku radio Yugawe bizokurikira muzoyemenyeshwa biciye mu nzira mwami yeshejemo ivy'ibihano mwafatiwe ndugaye twa mugina amakuru yo kwizera dukesha isoko ryacu gegerese NC yemeza ko aberwa n'iki kibazo batarashobora kumvikana nimba ijwi rya Amerika ryotezurirwa canke ryomigumizwa mu bihano n'ivyo sabwa kugira ngo ritezurirwe ari hamwe ivyo bihano vyovanwaho. Igisata c'impunzi tugifatiye ku makuru avugwa mu Burundi kuri wa gatano mu ntara ya Ruyigi urwaruka rutagize amahigwe yo kubandanya amashure mu baherutse guhunguka bararangije inyigisho mu bijanye no kwitunganiriza imigambi iterambere urwo rwaruka rwarize ibijanye no kurima korora kijambere gutatura amatatsi bidaciye mu ngimba n'ibijanye no kuguranana reka ibindi kwino nkuru tubaze mugenzi wacu mu Ruyigi Fidèle Antoine Sabimana.
Bamwe muri urwo rwaruka ruherutse gutahuka ruvuye mu nkambi z'impunzi zo muri Tanzania bayaze n'ibyo rya Amerika batangwe batubwira ibyo bize.
Cyo kintu ndahigiye twarize ibintu bijyanye n'ibidukikije turiga ibintu bijyanye no gutera imboga ku mategeko tukatwarize n'ibintu bijyanye no kugaburira ibintu by'intu zenye z'ingurube tukatwarize n'ibintu by'amatati cyo kwigenza neza soye ni tutwisaba twarize
twashoboye kwiga yuko dushobora kwiyungunganya tukaja hamwe tugakora amashira hamwe tudakoresheje imitahe miremire kuko twumvise yuko umuntu ashobora guhera ku mahera makeya ariko agatera imbere. Icyo twungutse nuko tubona yuko umuntu naho yasa amahera makeya ashobora gutera imbere kandi tukaba twarize ukuntu twoshobora kurima kijyambere tukiga yuko dushobora kuri mutuntu duke ariko dushobora kuduteza imbere. Hariho nk'uwa twigishije ukuntu yoroye ingurube byampaye inyigisho nyinshi ndumva yuko nanje ngite ishaka ryo korora ingurube ngiye ndumviriza ukuntu yagiye arunguka nkumviriza ahageze gushika uyu munsi nanje ntashe nifuje korora ingurube.
Iyo baje bava mu buhungiro abigeme baremeza ko naho bari basa nabugaraniwe mu nkambi ibigeragezo bibononera ubuzima bitari bibuze.
Ehi bibaza ntivyabura gusa kubera twari twugaranwe twashobora gusohoka kane usohotse nyene urahura nabo bagabo bakaguhendahenda hanyuma gace twaraninda maze guta rero umumaze guhunguka ntimwasubira kuronka umwe wese yaja mu ntara yiwe wenyene cha wimenya hanyuma nawe nimba afise umugore hariya urumva nyine abafise umugore nawe cha wimenya.
Harabo byabayeko?
Eh, ni beshi byabayeko.
Birashika nk'ubuka cyo sanga ari nk'umunyaru yiki, ubundi ari nk'uwo mu Kirundo. Cyawundi ari nk'uwo mu Cankuzo gacyo sanga ntimusubiye kubonana. Gacyo sanga re ni ngora ni nyene, kubera uwo mwana nyene cyasigara adafise se wiwe.
Biyo mushise none muca mubandikisha gute?
Uco bandikisha gute nyene kandi atabafise se wiwe. Igikunda kweri kuko keshi sanza ari nk'umunyamu yinganye n'usanga ari ngorane ari nk'uwina mu Ruyigi numva nta musubira guhuri.
N'abasore bahungutse bavuga ko iyo batashe bakabura ico bakora bashobora kwinjira mu ngeso mbi gutyo bigatuma kazoza kabo katabakeza.
Iyo ugiye kwifata nabi uca usanga ugiye mu bintu bidashoboka ukabona ukenye ushobora kugira ingeso mbutahorana ku byo biturutse nyine ku bukene usambwa iyo umuntu aba yarose umuntu mfata mu bwongo nkawe amashyirahamwe umuntu yakungura ubwenge bwo kubaho
ingeso mbi nk'izi
nko kwiba bivuye ku bukene.
Zijya mfashanyo ntiziba ari nkeyi ntizoshobora kugufasha igihe kirekire mu gihe udakuye amaboko mu mpuzu nawe ngo ugire ikindi uronde mu bundi buryo bwawe.
Abasore n'inkumi barafite icyo basaba urundi rwaruka rwahungutse kugira ngo rutegure kazoza kago n'ak'imiryango bimirije gushinga.
Cyeno bahanura yuko boreka kwama bateza amashi ku bintu biro kwizana ahubwo boja hamwe bagatererana ibyiyumviro ndetse bagashyira hamwe ikintu cyo ari cyose baronka babone ko kiro bateza imbere bakugurura amashyira hamwe yabo mato mato yo kwiyungunganya baza barabika ikintu cyose baronka bakaro shobora kwiteza imbere nyine
bashobora kujya hamwe hanyuma bakarondera ukuntu boronka amafaranga bakaca mu isoko bakadandaza hanyuma bagatera batera imbere.
Izo nyigisho zahawe ubwo gwaruka zatunganijwe n'ishyirahamwe Hope 87. Iryo shyirahamwe ritunganiza izo nyigisho inyuma yo gushyira ku gihe abana bahungutse bagashikira mu mashuri yisumbuye aho ryabarihiye n'abigisha babasha kunoganza ubumenyi inyuma y'amasaha y'ishuri ndetse no mu buruhuko. Mu Ruyigi, Fidel D'Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Fidel D'Antoine Nsabimana arakenuye. Turacari mu gisata c'impunzi aho mu rukurikirane rw'inkuru z'ingene impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bagerageza kwibeshaho. No musi twagendeye gahaje impunzi z'abarundi kora imodokari mu gisagara ca Nyamata. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ahadushikane.
Turagorora imodoka tukanazisigana irangi, tuzikora nk'umuyapani cyangwa nk'umudagi.
Turi muri garage sana sana imodoka zishaje cyangwa zigwaye n'iy'abarundi b'impunzi iri mu gisagara ca Nyamata mu ntara y'Iburasirazuba.
Dukora mekanike generale, bon mekanike automobile, tukakora electricite automobile, tukagerageza kuzigira nshasha ino gira umukiriya ajyoheko.
Nzige Masabo Jean Pierre atwari yo garage arashima ko bakorana neza n'abanyarwanda naho batabura utugorane, ariko tudatewe nuko ari garage y'impunzi.
Turakora nyine nk'abandi banyarwanda, ariko rimwe rimwe turahora n'ibibazo nyine mugabe bitatewe nuko turi abanyamahanga. Umuntu aza akamukorera akakwishura nabi ukihangana, hari aho gutwara ideni agatinda agatewe kwishura, rimwe rimwe bakatubloka bikanga ko dukora nyine bagabo turagerageza kubana n'abanyarwanda. Ni garaje ikora neza kuko turafise n'amasezerano n'ibigo bya leta, urumva kubanza batwizera kwishima ko ikora neza. Ahubwo twari twimbira ko twokwagura tukarona ikibanza kinini tukashiramwo n'ikibantu twagereza imodoka tugakishiramo n'ahantu tushobora gukora ibintu bya sudire ko ikibanza dufise muri n'amakora gito.
Iyo garaje ifise abakozi 8 bose bazeye buraro n'uburamuko ngaho kandi barabironka nkuko bavyivugira.
Yego twe turabona ko tushobora gukora mwisho dufungura amafaranga y'ishuri y'abana abakozi nabo bagatunga imiryango yabo ikagenda neza.
Mwabyumvira mumaze guhungira hano cyabyagenze gute?
Yego tumaze guhungira hano twaramaze igihe cyacu turiko turakora mbwa kubera twari tuvuye Burundi tuza abarundi bahunze bafite umwuga gukora ibyo bintu tuce turegeranya ama turabahamagara abo twakuye mahama hari abo twari dusanganywe ngaha mu buhungiro nyine ngaha mu muji n'abandi twacu bafata nk'aba specialist bavuye Burundi turabazana. Twe twabitanguye turi babiri mugabo twaramaze abamunani bose twegeranyije ubu tumeze nk'ishyirahamwe turareha amataxi nk'uko leta y'u Rwanda yabitekanyije.
Iruhande ryabo hari n'abandi badandaza ivyuma batoraguye hirya no hino mu bisagara, mu mihana, mu misozi canke mu mashamba iyo vyatawe nk'uyu mugabo. Nawe nyine navuga ko ari akazi katoroshe ariko kamutungira umuryango wiwe w'abantu batandatu atarenze gutega amaboko ngo asegerereze.
Gukora business y'ukucuruza ibi vyuma scrap bibishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi vyuma bishasha. Nico nkora kandi naco kiradufasha turafungura turabayeho n'abana bameze neza nta kibazo. Turishura imisoro muri Rwanda Revenue twaragiye turafite patente nta kibazo na kimwe. Inzu irishurwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko.
Baterakamo n'abandi batarajijuka bagisuzugura imyuga canke bafise ubunebwe kwikangura ahubwo biteza imbere mu buzima bwabo bw'ubuhungiro. Pye Clave ni inkuru inyamata ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shiki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murumvise ko dutanguye ka kanya kanyu ko kubatahiriza abanyu aho baherereye. Akaririmbo twinjiriye ko ni Yuda na karirimbo ko muririmbyi w'umunyarwanda kazi Knowless, tukibaza ko aho muri komugira ibihe byiza n'Ijwi rya Amerika mu bisagara bitandukanye, ibihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye hose turashikayo, haba duciye kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke duciye ku mirongo ya FM mu Rwanda, mu Burundi ni short waves. Uwa mbere duse ashaka gutasha ni Samuel Ikaze. Samuel uratwumva?
Ndabumva.
Aho uherereye ni hega Samuel?
Merereye mu Bugesera hano nye hano ngeruka.
Haravugwa amaki mu Bugesera.
Aho nta kibazo rwose ndabona nakavura kamaze iminsi kabwa ariko ntabwo ari ke cyane. Ariko ibintu biragenda neza nta kibazo.
Nuko rero Samuel ugashaka gutasha ndi uno munsi?
Natasha murumuna wanje. Natasha nasangaze wanje ari muri Uganda Veneranda. Azo Natasha na nguringize n'abantu bose bari busoro ndetse n'abandi bose bari ara mu mayaga ndabasha.
Urakoze cyane gose. Urakoze cyane gose gume wumviriza ijwi rya Amerika ngaho mu Bugesera.
Namwe kandi mugira akazi keza.
Urakoze cyane gose. Tose kandi na Nizeyimana, Nizeyimana ikaze.
Yego murakoze kabisa kunyakira.
Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Havugwa amaki Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura kweri na mahoro nabu akavura kariho karagwa ntiworaba.
Eka natwe Washington DC karaye kongera kazinduka karagwa ubwo ngira ngo ni henshi kaguye rero.
Nubu kariko twebwe kariho karagwa ubu.
Natwebwe kariko karagwa. Yego. Nuko rero Nizeyimana nawe uno munsi ushaka kwijwi rya Amerika rigukumbuza nde?
Nde nagira ntashe ababyeyi banjye tutari kumwe ubu. Naya nabatashe bari mu ntara ya Muyinga muri komine Gasogwe. Nagira ntashe n'umudamu wanjye turi kumwe. Ntashe kandi n'ababyeyi b'umudamu wanjye bari mu Ruyigi. Yego kandi nagira ntashe n'umugenzi wanjye ari muri Uganda bita Ngomaniza Leonidas.
Urakoze cyane gose Nizeyimana ugira umunsi mwiza.
Murakoze kabisa.
Hariho kandi na Laurent. Laurent ni nawe wanyuma twakiriye. Uherereye Laurent?
Ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe hano kwa Kigarama.
Ushaka gutasha abandi uno munsi?
Uyu munsi ndumva nshaka gutasha ababyeyi banjye bari mu Burundi. Harimo bitwa Nyarabayizi Dani na Nyandakora Jacqueline hamwe n'umwana tuvukana bitwa Steve. Na ndacyasaba Gerard nawe abakanyira muri muna wanje n'abantu bose bari mu nyine mu Yinga kumukoni kabisa ndabakumbuye cyane kandi ndabakunda cyane. N'abantu bose bari mu nkambi ya Mahama nabo kabisa bose banzuke zina Janio Nizero bose ndabataje bagiye mu munsi mwiza.
Urakoze cyane nawe Laurent ugira umunsi mwiza.
Murakoze nawe mugira umunsi mwiza kabisa ndabakunda cyane.
Urakoze cyane. Nuko rero inshuti bakunze ibijwi rya Amerika no ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kano kanya. Tubashimire ku kanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize. Bakoze bamenyeshamakuru bacu batandukanye ku makuru atandukanye badushikirije yabava mu Rwanda canke yabava mu Burundi. Ibiganiro vya kano kanya vyari vyegeranijwe na Facile Gebehu yakoze muhinga bw'ivyumundi yariko aradufasha kugira ngo amajoro abashikire yari ingenieur Joe nanje Diane twari turi kumwe. Twemi twifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Nzongera guhimbarwa cane no kubanyana namwe muri kino kiganiro wanyu mu ntara ku munsi wa mbere nkaho twari twatanguriye. Mubandanye kuryoherwa na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Abasore bakubesha, abasore bakubesha, bose loca. Oh my baby got loca. Nga, tira mi pata loca. Hey loca. Oh my baby got loca. Nga, tira mi pata loca. We too much, but I wanna quit it though. Bashuke. Bereke kuriwe ibaze kutuma nanje numva tarinje nuze nese kutuma nahindukira bouge 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 bébé couche 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 avec moi bébé nuko niyemera kuri wawe na kwiyemera ibaze kutuma nabasaza ba. Girl, you're a murder. Girl, you're a murder. Hey, I'm a story of a cool.
solo kubeja bose loka. Oh my baby got loka. Unga tira mi pata loka. Hey loka. Oh my baby got loka. Unga tira mi pata loka. You just want a rich digger. Average digger, but you ain't a gold digger. A gold digger. Pura kilo kosio, shuku sheka.